Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti zacu mwabonye butandukana wa gatandatu muhire muri kumwe na Thomas Kamirindi. Gahunda n'amakuru ya karere k'ibiyaga bigari, ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru turayaharira inama mpuzamahanga y'abashoramari yaberaga i Bujumbura mu Burundi yaraye irangije imirimo yayo. Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru ku myanzuro yayo yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muregezweho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umunsi ugira kabiri w'inama yari kirahuza abagwizatunga, abanyamitahe n'abafasha mu iterambere ry'u Burundi baje hamwe ku isi yose, waranzwe n'ibiyago ku bisata by'uburimyi, amagara y'abantu n'ubutare. Muri ibyo bisata byose, ikibazo kigaruka ni ukubura abahinga babinonosoye n'ibyankenegwa. Mu gisata cy'amagara y'abantu, umushikiranganji Ridwine Baradahana imbere y'abo bagwizatunga n'abanyamitahe yagize ati: ikibazo kinini dufise ni ukutagira abaganga babinonosoye kandi babishoboye hamwe n'ibyankenegwa bibereye mu bijanye n'amagara y'abantu. Mu bijanye no gushikira ubuvuzi bubereye kuri bose biracari ikibazo, kuko nitugira babinonosoye mu gisata cigisha ubuvuzi, igisata gihambaye kandi ingira kamaro cyo kimwe no mu bijanye no kubaga no kuvura indwara ya kanseri. Mu bisata bisaba ubuhinga buhanitse, abanyagihugu bategerezwa kuja kwivuza hanze. Rero ni kibazo abagwizatunga n'abandi boshobora gufashamwo mu kuzana imitahe. Dr. Jean Pascal Abayo numwe mu bagwizatunga bakiri bato yitabye iyi nama. Niwe yashinze ibitaro Tanganyika Care Hospital bifatwa nk'ibiteye imbere muri no misi mu gisagara ca Bujumbura kandi bihurumbirwa cane. Ibice 40% by'abahivuza ubu n'abava hanze y'u Burundi. Arashima ko mu myaka irenga ibiri amaze abona intambwe nziza ku mugambi, ariko intamba myizo ntizibuze.
Turabuze ubuvuzi mu byerekeye ubuhinga bwa nikeleyeri, ubuvuzi byo kubaga umutima n'ibindi bihanitse ku ndwara z'umutima. Ndabasabye mwese bagwizatunga n'abanyamitahe hamwe namwe mufata ingingo. Turafise ugushaka kandi turi ku kivi, kandi birihutirwa kuko birababaje kubona umuntu atakaza ubuzima kubera kubura ubuhinga bwo kumugarukira. Birateye agahinda.
Mu kiyago cy'ivyamagara y'abantu harimo Dr. Jacques Amana yarabaye umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida, ubakaba akora muri ubwo bushikiranganji nyene mu gisata kiraba ibyo kuvura abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu.
Ibiciro hamwe n'ibikorwa byo kwa muganga n'ibikorwa n'umuganga ntaho bihuriye. Gutegerezwa kubishyira ku gihe kugira ngo abafatanyabikorwa bifuza kuza mu Burundi ntibazoze baronka aho bafatira mu kwanka kuzana imitahe ngo bavuge ko ataco uhakura. Turafise abaganga babinonosoye ariko baheze mu mahanga, abo bikorera utwabo ko tuzi mu gutanga akazi baraba ubushobozi bw'umuntu bakanatanga imishahara myiza. Mwibaza ko batoca bataha. Igikenewe no kubikora neza, ikibazo kikahava.
Inyuma y'inama, umukunzi w'ijwi rya Amerika yavuganye na bamwe mu bagwizatunga n'abanyamitahe bitabye iyo nama bavuye mu makungu kuco bahakuye. Uyu ni Joel Biri, ni cegera c'umukuru w'ishirahamwe n'amahinguriro yo mu gihugu ca Congo. Yari kandi n'umukandida mu matora aherutse muri ico gihugu. Agira ati:
une chance incroyable d'avoir déjà défini ou clairement déblayé
karakajyo keza cyane ko kwiyumvira byimbitse ibintu byose bitanga kajyo keza ko kumenya aho umuntu yoshora imitahe. Rero karakajyo keza cyane, umubonano mwiza gose kandi ndizera ntakekeranya ko shitsi Kinshasa nzoronga kajyo ko kongereza ubufatanye mu by'ubutunzi no gukomeza ibikorwa by'ubudandaje n'u Burundi.
Ces rapports commerciaux
mu ihuriro n'ubucuruzi muri Afrika Abdelmanaim Fauzi wo muri Maroc kuko yakiriye ibyo yashikirijwe n'igihugu cy'u Burundi ku bijyanye n'icumunyamitahe yo kunguka uko niko yabyakiriye
on n'aura pas de mal à mobiliser les partenaires au Maroc
nta mpungenge na nke twogira mu guhimiriza abanyamitahe n'abamizatunga bo muri Maroc cyangwa ahandi cyo kimwe n'abagize urunani mpuzamakungu rw'abamizatunga n'abanyamitahe bose tuzobashyikira kugira ngo benshi bakorera mu gisata cy'ubutunzi babimenya bamenye umugambi kubipfuza kuzana imitahe mu Burundi. Iyi nama siyo iheza ahubwo ni intango igikorwa cyo kumenyekanisha iyi mbonakazoza 2040 kugera 2060.
Pour lui donner le maximum de chance.
Amafaranga arenga imiliyari 2 z'amadolari ya Amerika, imiliyoni 15 z'amafaranga y'amanyaburaya, hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye biri mu bisata by'ubuzima bw'igihugu, nibyo byemewe n'abanyamitahe ko bigiye gukogwa vuba. Iyo nama yari yitabwe n'ibihugu 178. Evariste Ndayishimiye asoze inama yabwiye abari bayitabye bose ko intanga ibonetse hagiye gushigwa imbere ibikorwa. Amasezerano hagati y'abagwizatunga ubwabo canke abagwizatunga na leta hamwe n'imiryango ifasha mu iterambere yasinywe kugira ngo bafashe mu migambi y'abanyagihugu bato bato ndetse n'ibijanye n'isuku n'ibindi.
Cherive Ndayishimiye urakoze. Tukivuga kuri iyi nama mpuzamahanga y'abashoramari mu Burundi, Professeur Léonce Ndikumana wigisha muri kaminuza ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yari ayirimo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yamubajije icyo yayikuyemo.
Icya mbere njyewe nakuye muri iyi nama uvuga ni ingene yari yateguwe neza ikagenda neza yarimo abantu benshi cyane bavuga yuko haje abantu barenga 400 bava hanze hanyuma ukacumenya ingene inama irimo abantu nkayo ishobora kugorana ariko byagenze neza cyane nta ngona zahabaye kandi abashyitsi bagiye babishima rwose banabivuze mu majambo yo gusezera yuko bashimira mukuru w'igihugu na ekipe yiwe yuko babiteguye neza hanyuma ikindi no ugano kuri jewe icyo nayumva ko nuko cyari kiganiro hagati ya leta y'u Burundi no kuvuga harimo leta y'u Burundi akaba na secteur privé y'u Burundi n'abapartenaire kuri leta je cyo mbona nuko bashobora gusigura imigambi ya leta itomoye neza strategy de development ya leta n'ama objectif yumvikana neza hanyuma barerekana cyane cyane yuko hariho ama sector menshi abantu bashobora kuzana mu mitahe kandi bakagiramo inyungu nyinshi na leta ikagira inyungu na bene gihugu bakagira icyo bunguka kuba nabo bari bavuye hanze icyo nabonye mbere nuko baje bafite ikikaci uravye n'uko baje ari benshi
mwihweje ukuntu ibihugu bitera imbere unavuga nko mu bihugu byari byose haba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibitera imbere ibintu nyamukuru bitegeza guhinduka cyangwa bigahindurwa mu byerekeye guteza imbere ubutunzi byoba nk'ibihe
ibyo birakomeye kuko kugira ngo ibihugu bitere imbere en general kandi kugira ngo kizane imitahe ivuye hanze birasaba yuko abavuye hanze urabona yuko aho bakorera bahumva humvikana amateko yumvikana amateko akurikizwa neza kandi bakamenya yuko omnivo macroeconomic igihugu gifise inzira itumbereye nicyo gituma nko usanga bashaka kubaza ingene ama reform ariko araba mu bintu bya politique monetaire politique fiscale kugira ngo bakumve ne leta iri gutunganya kigacayo ivyo rero leta abo muri leta bashobora kubivuga ngene leta iri kirakora nkabijya mukuru w'igihugu yaruka gushyiraho byivugira budget programme kugira ngo amahera ya leta biboneke neza icyo ariko arakora baravuga n'ingene ama reform ariko aragira kugira ngo baduze imisoro aricyo ariyo tax muri ya leta hanyuma bakabateza kumva ama reform ariko araba mu ma secteur icyo bavuze benshi cyabaryohe n'ibintu bya digitalisation kusimplifya ama regulation no kuvuga ibintu uzanye umutahe ateza kugira ngo atangure entreprise yiwe ikindi numvise gihambaye kandi baza cyo kizohindura ekonomi y'u Burundi kabisa n'ama projet ariko araba nko muri secteur za energy rona uri ugomba guteza imbere igihugu ntabwo guteza igihugu udafise elektricite kuko ugize duhinguke ibintu twita tubivanemo ibintu by'agaciro kugira amahitinde akoresha electricity rero numvise imigambi ikomeye gose yihugira ngo electricity izokwire hose na ruguru mu mitumba
mwiheje rero amajambo yashikirijwe n'abanyamitahe yabatumiye bose ka nabantu bose bafisuhinga mu byeke butunzi mubona abo bantu bara jijutse bazoshobora gukoresha imitahe yabo mu Burundi
yego kabisa jewe nta kubesha kubera kuri programme baheza imbere yuko mukuru w'igihugu akurikirana iyo misikirano hariho umwanya w'uko basaba abari baje kuvuga icyo babona bagiye kuzokora mu Burundi nitaje nagize amafikiri ngiye ndega none baraza kuza kabisa babivuge natangaye kubona ingene baje ari benshi amantrevise manini ntari nakubwira yo muri enerije zo kubaka amabaraje abintu bya solere hariya mu mitumba haraza n'amantrevise matoyi matoyi nuvuga nk'amantrevise azana imitahe miliyoni cumi n'itanu yose makeyi mugabo twebwe ubona ibyo bintu bya bizinesi izo tuzitapetite mbaye n'antreprise hakaba n'icyansi mizire cyane hariho n'amantreprise atwarwa n'abarundi bari muri diaspora kandi bazokora amasekiteri menshi hari abazokora muri energi hari abazokora muri sanitasiyo nuvuga gukura imicafu bakaba nose na kuyikubura mugabo bagaca bahinguramwo ifumbire je nibaza yuko na byanshimishije cyane nabonye yuko abari baje bazaniye n'igishika kandi babyerekanye kubera bace bagira angazima ziboneka kandi ziri pratike mu bari basanzwe bakorera ngaho amaorganisation internationale za banque mondiale fonds monetaire badea bobo babivuze nyine yuko bari mu Burundi kuhaguma bazoma bakorana n'u Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nonje kubasuhuza muri kwenda Venuste Nshimyimana, Republika ya Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko rwa Afurika rw'uburenganzira bwa muntu gutera inkunga umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uru rukiko rufite icyicaro Arusha muri Tanzania. Fidel Nyongabo.
Icyegera cy'umushikiranganda jejwe ubutungane n'ibibazo bijanye n'amategeko muri Kongo, Samuel Mbemba, yavuze ko yari ingingo ihambaye cyane. Inyuma y'ivyo yavuze ko ari ugusahura gufata abana n'abakenyezi ku nguvu no kugandagura abantu mu gihugu ciwe. Iyo ngingo ifasha amezi ane inyuma yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko rwarenze ku bwigenge n'imbibe zayo, rwakoze ubwicanyi bukabije ku basivile kandi rwarenze ku mategeko mpuzamakungu mu buseruko bw'igihugu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko rushigikiye umugwi M23 ivuga ko wakoze ubwicanyi bukabije ku basivile mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Muri ico gihe ibiro vya prezida wa Angola zatangaje ko bitegekanijwe ko abakuru b'ibihugu vya Kongo n'u Rwanda bahura ku itariki 15 yo ku kwezi mu nama izobera ku mugwa mukuru wa Angola Rwanda.
Urakoze Fidel Nyongabo. Abayobozi b'intara za Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'izu Burundi zihani mbibi basuzumiye hamwe uko amateme ari ku mugezi wa Rusiji amaze imyaka 5 afunze yafungurwa. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Inama yabere mu mujyi wa Uvira urumiri metero bigera kuri 27 uvuye mu mugwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi Bujumbura. Abayobozi bayitabiriye barimo b'intara za Kivu y'Epfo ku ruhande rwa Kongo n'abayobozi b'intara za Cibitoke, Bujumbura, Rirare na Rumonge ku ruhande rw'u Burundi. Mbere y'inama babanje gusura ahari kubaka ibiraro biri kuri Kiliba, Luvungi, Sange biri muri teritwari ya Uvira ndetse na Rugombo ku ruhande rw'intara ya Cibitoke. Guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo Professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki yavuze yuko baje bahuye mu rwego rwo kureba uko hafungurwa imipaka iri ku byambu by'umugezi wa Rusizi bihuza ibihugu byombi imaze imyaka igera kuri 5 ifunzwe kubera icyorezo cya COVID-19. Uyu muyobozi avuga yuko bigiye hamwe uburyo hakwihutirwa gufungura ku ikubitiro ibiraro biri ku mugezi wa Rusizi ku byambu bya Rubenga muri Ruvungi na Nyamwoma muri Sangi.
Tulikuya hapa na ba autorite bakubwa, c'est-à-dire les autorités burundaises.
Kwa jangaha n'abayobozi bakuru b'u Burundi natwe abayobozi b'intara y'Ikivu y'Epfo kuko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo yadutegetse gufungura ibiraro kugira ngo baturage bacu bo muri teritwari ya Uvira Bakiliba Sange Luvunge n'abandi ndetse n'abo Burundi boroherezwe kwambuka mu Burundi n'abarundi nabo baze muri Kongo mu bucuruzi kugira ngo ibyo bigegweho. Ni ngombwa ko ibiraro biri hejuru ya Rusizi byuzura vuba. Guverineri Jean-Jacques Purusi avuga ko mbere yuko bimwe muri ibyo biraro byuzura mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2025 basabye inzobere z'ibihugu byombi kureba uburyo abaturage n'imodokari zidafite uburemere bwinshi zanyura ku biraro byari bisanzwe ndetse hatari ibiraro hagashyirwa amato yafasha abaturage kwambuka. Mu mujyi wa Uvira abitabiriye inama bavuga yuko batazi umunsi nyirizina wemejwe wo gufungura ibyo byambu ndetse n'ibiraro ku mugaragaro. Nyokindi Gerard umuyobozi wungirije muri Minisiteri y'Ubucuruzi wari uyoboye intumwa z'u Burundi yagaragaje ko bishimiye ko mu gihe cya vuba abaturage ku mpande zombi bazaba basurana bakanacuruzanya. Twishimye vuba abaturage b'Abarundi n'ab'Abakongomani bazagenderanirana ndetse bakorane n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ibikorwa byari byarafunzwe kubera COVID-19. Bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi no mu ntara ya Cibitoki bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi banyuze ku ruzi rwa Rusizi bavuga ko ifungwa ry'ibyambu kuva mu mwaka w'2019 byabateje igihombo.
Nko kuva ngaha mu Rugombo uja busuruzi Rusizi ukaja mu Ruvunge twariha amahera make cyane, twariha nk'amahera atarenga 1,500. Tugiye kubegera ntibyashika n'2,200, ariko kugira dushike mu Ruvunge uciye ku mpaka wa Gatumba ugenda ufise nk'150,000 by'amarundi kugenda no kugaruka, ariko uciye ngaho ugiye mu Ruvunge ntibirenga 1,200.
Amina Hakizimana atuye muri komine Rugombo ihana urubibi na centre ya Ruvunge ku ruhande rwa Kongo, akora ubucuruzi ndetse afite umuryango muri teritwari ya Uvira.
Turabura abantu, nta muntu agendayo kubera ahugaye. Umuntu yari afise ukuntu yotwara nk'utwashara akagarukana utundi, abakongomani bakazana natwe tukajana hariya. Mugabo urumva na kuno umuntu yojanayo ibyashara.
Kuva ibyo byambu n'ibiraro byafungwa mu mwaka w'2019, abaturage bo mu kibaya cya Rusizi bifuza kujya mu Burundi bavuye Kamanyula banyuze ku mpaka wa Kavimvira bakora urugendo rw'ibirometero birenga 74, mu gihe bari basanzwe bagenda urugendo rw'ibirometero bigera kuri 7 banyuze mu ntara ya Cibitoki. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Leta y'u Burundi irahamagarira abanyemari babyifuza kujya gushorayo amafaranga, yabitangarije mu nama mpuzamahanga abashoramari na bamwe mu bafasha u Burundi iteraniye i Bujumbura. Ni nkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Iyo nama yatanguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane igihe cy'isaha 4, yitabwe n'abanyamitahe n'abagwiza tunga bigenga, abaserukiye ibihugu bitandukanye hamwe n'imiryango nk'iya ONU, iya Buraya, iy'Abarabu, Amerika n'ahandi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu butumwa bwiwe kubitabye inama yavuze ko u Burundi bufise byinshi byo kwirukira kandi byofasha mu kugwiza ubutunzi.
Abarundi barijijukiye ibikorwa urwaruka rw'u Burundi rugize umurwi urenga ibice 63 n'abanyagihugu. Ntimukwiye kuraba Urundi nk'agahugu gato mwiweje uko ungana, kuko Urundi buri mu masananzira y'ibihugu byo mu karere. Ibyo navyo bigatuma Urundi ari ihuriro mu bijanye no guhanahana ubutunzi n'ibidandazwa, hatibagiwe akamaro kabwo mu bijanye no gushora ibidandazwa mahanga.
Ibishigikirwa n'umushingamateka Olivier Sunguru arongoye ihuriro ry'abadandaza n'abagwizatunga mu Burundi nk'uko yabishikirije abagwizatunga n'abanyamitahe muri iyo nama. Avuga ko igisata c'abigenga mu Burundi gifise amahigwe kandi hari n'abakozi bazimbutse, hakiyongera ko ku Burundi bufise amasoko bushoreramwo ibidandazwa harimwo abantu barenga umuriyaridi n'inusu w'abasumyi mu burimyi kushobora kurima amezi 9-12, ico afata nk'amahigwe kubifuza kugwiza umwimbu. Aca batera kamo agira ati:
Uburundi ni igihugu aho icyo ari cyo cyose gishobora gukogwa mu bijanye n'ubutunzi, ni igihugu gisa n'ikigaragara mu bijanye n'imitahe hamwe n'abanyamitahe ndahamagarira abantu bose bari mu gisata cyo kugwiza ubutunzi baje bavuye mu bice bine vy'isi kuza kwifatanya natwe mu kurondera gushika kuri iyo mbona kazoza. Burundi bwarahuye n'amakuba atandukanye kandi yagiye yisubiriza, ariko ndabiyo babwiye ntabahenda Burundi bwarageze kure. Mugabo dutegerezwa kwivyukiranya. Rero nimba wifuza kwivyukiranya, uwo kwivyukiranya hamwe n'u Burundi.
Mohamed Metkar, ambasaderi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cha Maroc, kijeje byo gufashanya n'amakungu, numwe mubashikirije amajambo yaserukiye abafatanya bikogwa. Ku izina ry'abaje mu iyo nama, hari uko abona ibyifuzo n'imbona kazoza by'u Burundi.
La vision 2040-2060.
Imbona kazoza y'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 ni icyifuzo cy'ukuri kandi gishoboka. Igihugu cya Maroc ciyemeza kubandanya gushigikira Abarundi, abanyeshuri b'Abarundi bahabwa bourse zo kwiga mu makaminuza. Uyu munsi bangana n'342 kimenyetso gikomeye ku gufashanya hagati y'ibihugu bibiri, Burundi na Maroc. Abanyeshuri 199 bari kwiga mu bisata mfatiro bitandukanye bizofasha kandi byingira kamaro mu ishyirwa mu ngiro y'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 uteye imbere mu mwaka w'2060.
Olusegun Obasanjo yigeze kuba arongoye igihugu cya Nigeria yitabye iyo nama, avuga ko guteza imbere ubutunzi ari byiza, ariko ko muri ico gikorwa igihambaye muri byose ari amahoro, umutekano no kwishira ukizana. Ibyifuzwa n'u Burundi kubishika ko nuko hashigwa imbere gukuraho inzitizi ku banyamitahe n'abagwizatunga, uko abantu bakigwa mu gihugu abazana imitahe yabo uko bafatwa n'ibindi. Akabona ko ibyo bifatiweho bigatora inyishu bizongera ingaruka nziza mbona kazoza u Burundi bwihaye. Imigambi iri imbere mu by'umushikiranganje w'ikigega n'ubutunzi w'Odase niyo nzima yabwiye abari mu nama, mu kubaka amabarabara y'indarayi bihuza u Burundi, Tanzania na Congo, ay'igihugu inyubakwa zigezeho n'ibindi.
Urakoze Thierry Vendayi, shimiye mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Mu Rwanda ubushinjacyaha buremeza ko umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi Madame Victoire Ingabire Umuhoza ari nyuma y'umugambi wo guhirika ubutegetsi bwabivugiye mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka rye d'Alpha Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Kigali, Eric Bagirubusa.
Yicaye mu cyumba cy'urukiko akurikirana iburanisha nk'abandi, nta marangamutima adasanzwe umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza yagaragaje nyuma yo kwikomwa n'ubushinjacyaha kuba nyirabayazana mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni mu rubanza rwiswe urwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Ubushinjacyaha bufite ijambo bwatinze kuri Sibomana na Ingabire busobanura ibyabaranze mu buzima bwabo bubihuza n'ibyaha burega Sibomana n'itsinda ryose. Bwibutsa ko kure wari isubiracyaha kuri ibi byaha umurega kuko yigeze gufunga imyaka 6 ku byaha bisa n'ibyo ari kuburana. Bwasobanuriye urukiko rukuru kwabo bukurikiranye bose bari mu cyitwa ishyaka d'Alpha Umurinzi, bwo mu magambo yabwo bwita gatsiko k'abagizi bana bikuko ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwavuze ko abayoboke ba d'Alpha Umurinzi bifashishije umunyamakuru Theoneste Nsengimana kugira ngo bamamaze uko bishoboka kose imigambi mibisha yo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda batagombye kwitabaza imbaraga z'imbunda kuko ubwo buryo butakigezweho. Bwasobanuye ko mu kwezi kwa 9/2021 abaregwa barangajwe imbere na Sibomana bateguye amahugurwa mu rurimi rw'Icyongereza, busobanura ko Sibomana ari umuhuza w'ibikorwa wa d'Alpha Umurinzi ku rwego rw'igihugu. Buvuga ko ibikorwa byose umunyapolitiki Ngabire Victoire ari wari ubiri inyuma. Bwabwira urukiko ko uyu yahuje abayobokewe n'abanyamahanga bagombaga kubahugura ku buryo bahiri ku butegetsi bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuguwe ku gitabo cyanditswe n'umunyasiribiya Serdija Popovich yise Blueprint for Revolution ku buryo bwo guhirika ubutegetsi hatifashishijwe imbaraga z'imbunda. Gusa bukemeza ko umunyapolitiki Ngabire atari mu kirego. Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo ushinjwa bivugaho ariko ntibyadukundiye. Mwiburanisha ryo ku itariki ya 21 z'ukwezi gushize ariko Ingabire yari yabwiye ijwi rya Amerika ko ibirego by'ubushinjacyaha bidafite ishingiro, yari yabidutangarije muri aya magambo.
Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icya mbere cyo nta mahugurwa gukuraho utegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babo bitekereza gutyo ko bo bwarambajije kuko ubushinjacyaha ntibwigeze buhira icyo bimbaza kuri iyo dosiye. Nabiriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri nta wigeze akora inama yo gukuraho utegetsi.
Mu kwezi gushize ubwo yari mu ihuriro Unity Club Gabo, Prezida w'u Rwanda Paul Kagame nta muntu yavuze mu izina, ariko mu magambo ye harabahise bakeka ko avuga kuri Ingabire.
Nabo twavanye twababariye twavanye aho bari bari bafunzwe bafungiwe ibyaha nk'ibyo, twababarira wenda henda gure ko hakongeraka umuntu akaba mu muzima cyangwa nabe naba gukorana nabo niki yarangiza bagasubira muri abazi abazibirwa ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakora ibitangazo ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi barwanira buriya nabo ariko turaza kuzi ya masaha bamanika ku nkuta iyo yashyizemo uruviri bagira batya bakarwongeramo kugira ngo yongere ikore turaza kurwongeramo.
Ubushinjacyaha buvuga ko abahuguraga abaregwa bari barihimbye amazina nka Sandra na Anna, kandi ko na bamwe mu bahugurwaga bakoreshaga amazina y'amahimbano. Buvuga ko ababahuguraga bavugaga ko kubera ko abaturage bababaye bazabashishikariza kwigaragambya babanje kubumvisha ibyiza by'ejo hazaza habo. Bushinjacyaha ko yabwiraga abagenzi be ko mu bagombaga guheraho babasaba kwigaragambya harimo abazunguzayi bo mu mujyi wa Kigali, ubutegetsi bufata nk'umwanda, abahinzi, abo leta yita abajenosideri, abarimu n'abanyarwanda ishuri babayeho nabi n'abandi. Muri iyo myigaragambyo ubushinjacyaha busobanura ko bagirwaga inama zo kwirinda cyane abarokotse jenoside, abasirikare, abaturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Tanzania na Congo, kuko bari mu ruhande rwa leta. Bukavuga ko bari kubakangurira kwanga gahunda za leta nko kutishyura imisoro. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Sibomana gusa, mu iburanisha rizakurikira hazaba hatahiwe umunyamakuru Theoneste Nsengimana, niburangiza kubahatura bose uko ari 10 buri umwe akazabona umwanya wo kwiregura. Ekwajuru usajwe rya Amerika i Kigali.
Mu Faransa, President Emmanuel Macron yatangiye kubonana n'abakuru b'amashyaka amwe ashaka uwo yagira ministeri w'intebe nyuma yiyegura ry'uwariho Michel Barnier wavanyweho icyizere n'inteko nshinga amategeko. Mu ijambo yagejeje ku baturage mu ijoro ryo kuri uyu wa kane, Emmanuel Macron yatangaje ko atazegura ku mirimo ye, kandi avuga ko nta ruhare afite mu bibazo igihugu cye kirimo. Navuganye na Emmanuel Nkunzumwami, umwanditsi akaba n'umusheshenguzi muri politiki n'ubukungu ari Paris mu Faransa. Mbanza kumubaza uko ijambo rya president ryakiriwe.
Ijambo rye ryakiriwe nabivuga nabi kubera ko abasesenguzi mu bya politiki sanze ko mu byukuri yashaka gukora icyo kiganiro kuri televiziyo kugira ngo ahubwo ashyire imbere abantu batumvise neza impamvu yasheshe inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa gatandatu, noneho we akasanuye by'uburari avuga ati igihugu cyacu kimeze neza kirakomeye, ati n'ikimenyimenyi tugiye gutaha Cathedrale Notre Dame i Paris bazahita ejo no ku cyumweru, ati kandi twakoze neza imikino olympique mu kwezi kwa munani kwa karindwi. Byo rero umva ko yasaga n'uhunga ikibazo cy'ibibazo abanyagihugu bafite agashaka kubishyira mu byo we abona ko byagenze neza, kandi abantu bazi azi neza ko babaho nabi, ariyo cyatumye n'inteko ishinga amategeko isesa
mbereho. Emmanuel Nkunzumwami, umushakashatsi mu by'ubukungu, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: umutoni ibwami ntasi gitongo. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mukanya gato cyane mugiye gukurikira ikiganiro cy'umuziki, maze rero mugire w'icyende nziza, murakarama.
Thank you.
yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo